iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 18 muri kumwe na Oriad Ntangishaka no kuiragira ijwi rya Amerika. Tubibutse kandi ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi ni metero 19 na 22 cyangwa 21 25 na 41. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu cyangwa kuri radio inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Tubahaye ikaze mu biganiro vyo kuri no saha.
Mana biramfashije cyane kose nari nkenye je nuhuri kubwo nabarusije byombo ndabishimiye Imana kabisa ahubwo iragahora ahubwo barasubirayo barabe ahavuye ibyo bindi ko hova nibindi.
Uwo ni umwe mu batamakazi bariko barahabwa ibikoresho n'ishyirahamwe Help Asia aho ni muri Tanzania mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Ni imwe mu nkuru tubafitiye harimo nizo mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, mugume ku maradio yanyu. Mbere yuko tubashikiriza amakuru mu karere k'ibiyaga binini, reka tubanze tubashikirize ayo mu mahanga. Hirya no hino ku isi, mugenzi wacu Aloise nako Aloise Bigirimana arayadushikiriza.
Leta ya Uganda hamwe n'igisata cyawo ni cita ku mpunzi HCR bariko barasaba abafasha mu buryo bw'amafaranga gutanga imiliyoni 927 z'amadolari y'Abanyamerika zo gufasha impunzi ziharurwa ku miliyoni 1.2 ziri mu gihugu cy'Uganda. Kuba ari igihugu kibanyi n'ibihugu biri mu ntambara, Uganda bwakiriye impunzi zirenga umuliyoni zigizwe n'abavuye muri Sudani yo mu manuko muri Kongo hamwe n'Abarundi. Amafaranga asabwa na HCR azofasha kuronsa amazi, imfungurwa, uburaro hamwe n'ibindi byankenerwa mu buzima bw'impunzi nkuko bishikirizwa n'umukuru wa HCR mu gihugu cya Uganda, Jens Hesemani. Igisirikare cya Nigeria cyarimuye abanyagihugu bashika ku 10,000 babakura mu turere duterwa n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ejo ku munsi wa kabiri. Utwo turere twaranzwe no gutana mu mitwe gukomeye hamwe n'imitego ku basirikare baba baherekeje abasivile babakuye mu mihana babamwo babatwaye mu bisagara binini binini. Igisirikare cya Nigeria cyari kimenyereye cimura ibitigiri binini by'abasivile kibakura muri ivyo bice mu gihe haba hategurwa ibitero bikomeye ku muhari w'iterabwoba wa Boko Haram.
Radio ya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turashimiye mugenzi wacu Aloise Bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muriko mwumviriza Radio ya Amerika iri no kuri site yacu internet. Amakuru murashaka kuyaronka ni www.radioyacu.voa.com.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika. Abantu bane barishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira wa gatatu ahitwa Kanga muri zone Kinama mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Mu bapfuye harimo abagize komite y'umutekano muri ako karere. Hagataho Ibujumbura nyene muri zone Bwiza hagati na hagati y'igisagara, igipolisi cyazindutse gisaka mu mihana mugenzi wacu Eloge buri kane zaratubwira izi nkuru ko zifashe mugenzi wacu Eloge turi kumwe ku murongo. Hello Eloge.
Ego me oriane nko bivuze aba hafi.
Ego me bandanya.
Ego me oriane nko bivuze aba hafi habere ibara bavuga ko umbita.
Hello Eloge mla twumva? Eloge ndakeka ga telefone kamugoye turamugarura ku murongo wa telefone mukanya hareko reka tubanze tuje kuyinda inkuru. Ababa muri parke y'igihugu ya Nyungwe mu Rwanda barasaba ubutegetsi kubaha ingurane ku myaka yabo n'amatungo byangizwa n'inyamaswa ziva muri iyo shamba. Abo bavuga ko kubera ico kibazo bahinga bagatahira aho no kuvuga uburimyi bwabo burahomba. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yabagende yaratubwira ibindi.
Icyo kibazo cy'inyamaswa zitoroka pariki ya Nyungwe zikirara mu myaka n'amatungo by'abaturage kimaze imyaka myinshi kivugwa kandi kigaragara mu turere twose dukora kuri iryo shyamba nko mu turere twa Rusizi na Nyamasheke. Abaturiye Nyungwe bibasaba guhinga imyaka bakanayirinda mpaka yeze bitaba ibyo bagatahiraho.
Zona urugano zikona ibigori, zikona ibishyimbo, ibirayi, amashaza n'imyumbati zirayikura.
Iyo urarira imyaka mu ishyamba ucunga ko inyamaswa ziyona ugasiba umunsi umwe wonyine zishobora kuza zikayirya ugataha burundu ntuzongere gusubiramo kugira ikintu wabarizamo cyo kujya.
Utahicaye ngo ube ufite umwana hicare kuva uhinga bikagera igihe byera utabikoze gutyo nta kintu wasarura hariya ku nkengero haraharwa.
Kuri bamwe ariko ziranga zikabaca muri humye yaba imyaka mu mirima n'amatungo mu ngo zigatwara. Kuva mu mwaka w'2011 ubutegetsi bwashyizeho ikigega cyihariye gitanga indishyi kubonewe n'inyamaswa zo muri parike n'ibindi byanya bikomye. Abahuye n'icyo kibazo ariko bavuga ko gukurikirana iby'ubwo bwone bikomeje kubasiragiza.
Nkange zanyoneye urugano uwo mugemarazi mutwara inkoko hari ubibishinzwe mu kagari twarabimumenyesheje adukorera raporo tuyohereza ku kagari. Tugeze ku kagari tubiha goronome, goronome nawe arayikora tubaza na vice meya nawe aratubwira ati ikibazo cyanyu turi kugikurikirana. Tubaza goronome w'akarere nawe aratubwira ati ikibazo cyanyu mureke ngiye kugikurikirana. Tubaza uhagarariye RDB nawe aratubwira ati ikibazo cyanyu mureke ngiye kugikurikirana. Ubwo kugezana n'uyu munsi nta kintu turabona.
Iyo raporo hashize igihe kingana ikitanzwe y'ubwoni
undi twayitanze 2017.
Kuri bamwe ibi babibona nk'aho barutishijwe izo nyamaswa.
Kugera ubu inaha nta muntu n'umwe urahabwa amafaranga y'ingurane y'uko yonewe n'inyamaswa ntawe rwose.
Zirabonera mu gacece
kagari. Niyo tubivuze baravuga ngo inyamaswa nyine ngo ni uburenganzira bwazo. Inyamaswa zihenze kurusha umuntu. Ni ukuri kose ntago ari ugukabya. Wibeshye ukanayitera ibuye. Uyangirije bagufunga nyine kandi yanakonera.
Uyishe bahita bakugira. Ntago wayica. Ntago wayica.
Aba ariko hari icyo basaba inzego zifite iyo pariki mu nshingano.
Nk'uko inka yazi ikonera mugenzi wawe mukumvikana ukurikije uko wonewe, natwe rero dukwiye kubonesherwa n'izo nyamaswa zatwonera twatanga raporo bakahagera bakareba basanga ko tutwonesherejwe bakaturiho.
Ubwo hari abahagize parike bashaka ukuntu bahazitira nk'uko n'ahandi bazitiye izo nyamaswa zigeze mu maruhuro. Numva ari cyo badukorera.
Bashobora kukorotira ishyamba kugira ngo inyamaswa zijye ziva muri parike ziza kutwonera. Ariko abagize abo tuyaboneshejwe ab'inyamaswa zoneye bakaturiha kuko nkatwe ikibazo cyacu kimaze iminsi.
Kugeza ubu abayobora inzego z'ibanze mu duce dukora kuri Nyungwe bagaragaza imbogamizi yuko nyinshi muri izo nyamaswa zonera abaturage ubu zitari ku rutonde rw'izo leta yishyurira.
Usanga inkende zarabaye nyinshi kandi zangiza imyaka y'abaturage. Twahitazemo raporo ikibazo cyane ko iyi nkende zabuze bajya ku rutonde rw'inyamaswa za zonera abaturage zikishyurwa. Icyo tugerageza kubwira abaturage uyu munsi nukora uburinzi ku myaka yabo no guhinga imyaka itakunda kwangizwa n'izo nkende.
Uwo ni Bwana Uwizeyimana Emmanuel uyobora umurenge wa Karambi muri Nyamasheke. Bwana Munyantwara Alphonse uyobora intara y'Iburengerazuba wariko arizeza abo baturage ko ikibazo cyabo kigiye gukemuka.
Ni inshingano zacu abayobozi babegereye kugira ngo byose tubyegeranye turebe ko ibisabwa byakozwe ari ukubara agaciro k'ibyangijwe ariko no kubakurikiranira ibyamaze kugeraho ko byishyurwa. Numva turi bushyiremo ingufu kurushaho nk'inzego zibahagarariye. Kuvuga ko inkende yo yava muri parike ikona ibyo ntibibarwe, indi nyamaswa yakona bikabarwa, ibyo numva ari ibintu bikwiye gukosoka kuko uko bigaragara niba ya mwone kandi irinzwe itakomwaho byaze bikunze nabwo akwiye kuba yishyurwa.
twagerageje kuvugisha inzego zifite amapariki mu nshingano ngo tumenye igiteganyirizwa abo baturage bonerwa n'inyamaswa zitari ku rutonde rw'izo leta yishyurira, ariko ntibyadukundira. Si ku baturiye Nyungwe gusa icyo kibazo kiri, abaturiye amapariki mu Rwanda bakomeza kugaragaza ko ibisabwa kubonewe n'inyamaswa ziyaturukamo ngo bishyurwe hari ubwo bizamo amananiza. Ayarimo nko kuba basabwa amafoto y'ubwone cyangwa se ikindi cyangijwe, kandi hari aho yabadashobora kuboneka, ahandi bagakemanga uburyo babarirwamo ingurane n'uko zitinda kubageraho. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Umuryango w'ibihugu by'akarere ka Afrika y'Amajyepfo SADC wafashe ingingo wankiye Burundi kwakirwa nk'umunywanyi mushasha w'uyo muryango. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aratubwira ibindi kuri iyi ngingo. Pierre Claver, butubwira muri make iyi ngingo yafashwe n'ibyari birimo.
Ego cyane Oriane Tangishaka, n'ingingo yafashwe n'akarere ka Afrika y'Amajyepfo SADC muri Faransa ni Communauté de Développement de l'Afrique Australe. Ayo ngingo rero ikaba ivuga ko Uburundi bwankiwe kwemegwa nk'umunywanyi mushasha agira 17 yoja muri uwo muryango wa SADC w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo. Iyo ngingo rero yatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Namibia, akaba ari nawe atwara muri kino gihe umuryango wa SADC. Yabibwiye mugenzi we w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli mu rugendo bari bahuriyemo muri Afrika y'Epfo. Uwo mukuru w'igihugu rero akavuga yuko mu Burundi ngo hakiriho nyangwa ry'agateka kazi na muntu, kandi ngo intwaro ihari ikaba itari ku murongo wa demokarasi nk'uko uwo muryango wa SADC ubyemeza. Uwo muryango wa SADC rero ukaba wari washyizeho mu mwaka w'ibihumbi 2014 ingingo ruhasha mu nama bari bateraniyemo i Dar es Salaam muri Tanzania. Bari bavuze bati igihugu kugira ngo cemererwe gishasha muri uno muryango kibwirizwa kuba gifise intwaro yubahiriza demokarasi, ukubahiriza agateka kazi na muntu hamwe na leta de droit, no kuvuga intwaro yubahiriza amategeko. Icyo gihe rero mu mwaka wa 2017 Uburundi bwari bwasabwe burankirwa. Icyo gihe SADC yavuga iti haracari imvururu mu gihugu. Uno mwaka rero niho Uburundi bwari bwasubiye gusaba ko bwokwemererwa. Umucekiranganji ajeje imigenderanire y'Uburundi Ezekiel Nibigira yaramaze igihe atembere ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo kugira ngo abisabe ko byoshigikira Burundi. Ariko rero iyo ngingo yafashwe.
Ego none leta y'Uburundi hari ico irashikiriza kuri ingingo kuvyifatwa?
Ubushiku bu leta y'Uburundi ntacho irashikirizwa kanatsenda nkuko twabibwiwe n'igisata kijuru kumenyesha makuru umuryango wa SADC. Iyo ngingo ntirashikirizwa Burundi Uburundi kuko ngo bazoyishikiriza inyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu ba SADC izokorana mu minsi iza, ngo niyo bazoheza bakabimenyesha Uburundi. Ariko icyo gisata cyo kumenyesha amakuru twemereye yuko iyo ngingo ari ntabanduka.
Mu majambo make cyane, hama abajejwe agateka kazi na muntu bobo bavuze iki kuri ingingo?
Twavuganye na bamwe muri bo nka Pacifique Ninazwe atwara ishyirahamwe Focoderi hano agateka kazi na muntu, yavuze ati ahubwo iyo ngingo ije hageze agasaba ko nyabuna Burundi bwo kwitunganya bukisuganya neza bugashira ku murongo ibijyanye n'agateka kazi na muntu kugira ngo imiryango nk'iyo nka SADC canke n'izindi ntizogume yangira canke hari rivomo Burundi ngo kuko buri kuburahari rwivomo kubera iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu bibera mu Burundi.
Urakoze cyane gose Pierre Claver Niyonkuru aho ikigare mu Rwanda.
Murakoze namwe.
Nkuko twatwaye babwiye kare mugenzi wacu Loje wurika neza tuhongiye ku murongo wa telefone ku nkuru yerekeye abantu bane bishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ishuro wa gatatu ahitwa Kanga muri zone Kinama mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu bapfuye hari harimwo abagize komite y'umutekano wako karere mugenzi wacu Loje wurika neza yatubwira ibindi kuri ubu bwicanyi
egome Oriane cyangwa nkuko bivuze aba hafi ya habereye barabavuga yuko bumvise amasasu hafi n'igihe cy'isaha umunani z'ijoro mu nyuma rero niho byagiye kumenyekana ko abantu bane bahasize ubuzima umwe muri bo yari muri abo bagizi ba nabi bateye nk'uko bamwe mu banyagihugu babyigana hanyuma abandi babiri nabo bari mu bagize ajya amakomite ahurikiyemo na bose komite z'umutekano muri azi ko ziba zirimo abajejwe intwaro abanyagihugu igipolisi n'igisirikare eka mbere n'abajejwe ubutungane hanyuma rero uwundi muntu yahasize ubuzima ni umuntu yari mu ibutike yari iruhande y'aho hantu baje bagana aya makuru rero yahavuye ajya kwemezwa mu kanya gaheze na Moise Nkurunziza icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aho yemeje aya makuru ijyanira hamwe cy'amakuru i Bujumbura muri komisari y'igipolisi yavuze ko abateye byamenyekanye ko bari batandatu bakaba bari bitwaje inkoho zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov kandi ngo bari bafite intumbero yo kwiba maze baca bahura n'aba bari mu byo bita amarondo bariko barakizura baca barabarasa yanavuze ko atawovuga mbere ko bumvikanye amasasu menshi nko gutana mu mitwe gikega cy'umuvugizi w'igipolisi yanavuze yuko aba bantu batarafatwa mugana inzego z'umutekano ziko zirakora ibishoboka byose kugira ngo agafatwe kongere gashengezwe imbere y'ubutungane
ariko kandi turumva yuko hagati aho muri zone ya Bwiza mu gisagara cya Bujumbura nyine hazindutse hakogwa gusaka mu mihana vyo vyari bijanye n'ubusuma nabwo nyine canke utubwire ibindi
oya kuri inkuru ntiyanavuze ku bintu byinshi ariko yavuze ko isakwa nk'iryo ribaye muri iyi minsi cyane cyane bariko baraba abantu babayeho batanditswe batazwi bamwe twita reviriye mu rurimi rw'igifaransa mbere no muntu uheze mukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa mwibuke ko yagishije inama n'inkuru yaciye ku Radio Amerika agisha inama abajejwe intwaro abajejwe igipolisi mu turere dutandukanye twa Bujumbura cyane cyane avuga ku bantu bagize iminsi batemaguza abantu imipanga yasubiye gusaba yuko ibintu bijyanye n'abantu batanditswe muri ya makaye y'ingo byosubira kwitonderwa cyane aha rero igipolisi kivuga yuko aba bantu mu gihe abajejwe intwaro bajya banyumva ku mbatezo w'amakaritsiye baje bakasanga barazwi baheza bagaca barekurwa mugabahibuha mu bwiza uyu munsi byabonetse ku mafoto yahanahanye ku mbuga hwaniro kuri social media yuko hari hafashwe abantu benshi nk'uko byaboneka bari bafatiwe mu makamyo y'igipolisi
urakoze cyane gose Loje burika neza uze kuduha iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane
urakoze nawe Rian
makuru y'Ijwi ry'Amerika arabandanya abatama n'abatamakazi bagera ku 450 baronkejwe ibikoresho n'ishirahamwe Help Age rikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania ikibazo nuko baca badandaza ibyo bahawe umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika James Joven muri Tanzania kuri uyu wa kabiri yatembereye mu nkambi ya Mutenderi aratubwira ibindi
kuri uyu wa kabiri iyi ya Amerika yatembereye zone y'indwi n'umunani mu nkambi ya Mutenderi aho ishyirahamwe Help Age rikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru ryari kuritanga izo mfashanyo ibyo bikoresho harimo amasufuriya indobo ibirago imisegetera hamwe n'uburingiti abatamakazi hamwe n'abapfakazi bireranye abana bagera 450 bose hamwe nibo baronkeje izo mfashanyo bamwe mu bahaye ikiganiro cy'iyi ya Amerika twasanze banezerewe bashimiye ishyirahamwe Help Age kubona bitanga izo fashanyo mu gihe hari hakikiringo cy'umwaka wose izo mpunzi zitaronswa imfashanyo.
Mana biramfashije cyane kose nari nkenye cyane kuri kubwo no banarose ibyo byombo ndabishimiye Imana kabisa ahubwo iragahora ahubwo barasubirayo barabe ahavuye ibyo bindi ko hova n'ibindi.
Baguhaye iki n'iki?
Bampaye ipuguru irimo amasafuriya bampakarago bama n'uburengeti n'akadobo n'umusegetera.
Iherepeje twayishimiye kuvya yaduhaye.
Ndarinda bikenye gose ko mvuga kuva nshikanga mu nkambi nta n'icyo mbona kimwe ndari bwaronke.
Naho biruko harabaca babidandaza kubera impamvu zitandukanye. Uyu asaba abahawe izo mfashanyo kwikubita gashi bakareka kugurisha ibyo bahawe ahubwo bakabikoresha nkuko bigenewe.
Abo ndabahanura kweri nibikebuke barabe kuko ari benshi babikenye nabo nyene bogira nti nimba yo bidagizene bwahari usanga afise ingorane kanaka abagomba kwifashisha.
Ikindi mpunzi zasabye amashyirahamwe kubandanya gutanga ifashanyo.
Cese abasaba n'ubizo twongera ibindi kuko ntacyo tubona twirengeje kandi yongere no mu byinjira nayo nyene yongere ku ibindi nayo nyene baze baradufasha amashyirahamwe yose adufashe.
Turasaba kweri mwodushyikira imbere mwebwe mugenda imbere mudusegere udukoresha dukoresha mudusegere two turyamako.
Ahubwo rishishikare ryibuka impunzi n'abatashoboye kubironka bobarabira kumwe nabo nyene boshobora kuronka.
Tugomba rero ko mwotwongera ibindi kugira ngo dukorane neza.
Bishoboka rero wodufasha bakaduha n'ibindi byombo kuko barabona murabona ko namwe bwe tanyatabyombo dufise.
Umuvugirizi w'ishyirahamwe Helpage rikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru n'abiriranye abana mu nkambi ya Mtenderi Bwana Nyagori Baraka wavuganye n'iryo rya Amerika yasabye impunzi kutagurisha ibyo zihawe kubera haciye iminsi mike zica zidoga ngo ntizifashwe n'amashyirahamwe.
Tumemaliza kuwapa hawa wakimbizi mashuka pamoja na masufuria ya kutumia nyumbani.
Nkuko mubibona ngaha tumaze gutanga ibikoresho ku bageze mu zabukuru hamwe n'abapfakazi bireranye abana ariko barakunze kubigurisha ibyo bahawe hama bakabanza kwidoga yuko amashyirahamwe tabafashe ariko dusaba yuko batabigurisha kugira bibafashe mu buzima bwo mu buhungiro kubera urabona nk'ubu tubahaye uburingiti ariko harabaca babudandaza hama bakabanza kwidoga yuko badafashwa n'amashyirahamwe. Ubwo impamvu rero dusaba yuko batodandaza ibyo baronkejwe kugira bibafashe mu buzima
bwo keti anaweza akawa msaada kwao.
Bwana Baraka yavuze yuko uwo mugambi zo cubandaniriza mu nkambi za Nduta na Nyarugusu aho bagera amajeni 260 bazoronswa ibyo bikoresho mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovine igi ya Amerika.
Urakoze cyane James Jovine kuri iyo nkuru. Handi naho mu Rwanda imiryango ijana yo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu yahawe ibigega bizoza bifata amazi y'imvura kifashishwa mu buryo bunyuranye. Ibi bigega byatanzwe n'umuryango wigenga utegamiye leta witwa Water for Virunga. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi ku murongo wa telefone. Claude turi kumwe.
Turi kumwe Oriana.
Ego, utubwire muri make ibijanye n'iyi proje ya Water for Virunga.
Nuko warumaze kubikomozaho ni igega uyu muryango watanze ku bufatanye n'akarere ka Rubavu byo gukunganira abaturage bo muri aka gace muri uyu murenge wa Bugeshi kimwe n'indi mirenge ikora ku pariki y'Ibirunga yayo mu karere ka Rubavu, Nyabihu cyangwa se na Musanze n'utundi dutse usanga bafite ikibazo cy'amazi. Aha rero by'umwihariko abaturage baho twaganiriye mu kanya bagaragaza yuko bari basanzwe bajya kuvoma muri Kongo bagakora urugendo rurerure kugira ngo babone amazi, abandi nabo bakaba barajyaga kuyiba muri parike y'Ibirunga. Abagaride cyangwa se abarinzi parike bakabafata rimwe na rimwe bakaba abana bahohotera. Bakavuga ko rero ibigega bizabafasha cyane kuko kano gace ari agace gakunda kugwamo imvura cyane mu bihe nyiranye n'imvura isa nkaho ihoraho ku buryo ibigega bizabafasha. Gusa n'imiryango ijana yonyine abandi bo baracyafite icyo kibazo buriya, ariko ubuyobozi bw'akarere bwavuze ko bufite indi mishinga buteganya haba iyo bahuriyeho n'abafatanyabikorwa batandukanye cyangwa se imishinga y'akarere ubwako izafasha kugira ngo abaturage bagerweho n'amazi abajye bavoma amazi meza kandi bayabone hafi batabanje bakora ingendo ndende nk'uko ubu ngubu bigenda.
Abanyagihugu bo bavyakiriye bate muri make?
babyishimiye kuko urumva nk'agace gakorwamo imvura iminsi myinshi ayo mazi y'imvura ibyo biga bishobora kuba byafata n'amazi ashobora kubafasha mu gihe kirekire ku buryo byabagabanyiriza yaba amafaranga bakoreshaga mu kugura amazi uwo mwanya bafataga wo gukora urugendo bajya gushaka muri Kongo cyangwa se muri pariki y'Ibirunga. Babyishimiye rero kandi aba baturage bamaze guhabwa ibiziga by'amazi harimo nabo amateka agaragaza ko basigaye inyuma.
None ko bahaye abantu ijana bonyene abandi banyagihugu bariteze nabo nyene kuzoronka canke ni projet giye kubandanya mu misi iri imbere.
Uyu muryango uvuga ko ari bwo bushobozi bwabonetse ariko ko nihaboneka ubundi n'indi miryango izagenda ihabwa ibyo bigega bishobora kubafasha mu gihe leta itarabona uburyo bwo kubagezaho amazi mu buryo buhoraho. Rero abandi ubwo nyine no kugeza kuyashaka mu buryo bayashakagamo cyangwa se abaturanyi bahawe ibyo bigega mu gihe amazi yabonetse bakaba bajya babafasha bakabahaho ariko ubwo ni ugukomeza gutegereza kugeza igihe habonekera ubushobozi bw'uyu muryango w'Ibirunga cyangwa se leta ikaba yabona uburyo bwo kubagezaho amazi.
Urakoze cyane rwose Claude Ganza Munyamagana kuri iyo nkuru.
Murakoze cyane Hoyana.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi kuri site yacu internet aho mushobora kuronka andi makuru n'ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika. Adresse ni www.radioyacu.voa.com.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika rero ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Muri studio 18 mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Reka turangize n'aka karirimbo kandiswe n'abanywanyi bi Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi.
Yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Thank you.
ifise abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura umyaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze